Twashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi abadandaza bato bato bakiri nabi ingingo ya leta y'ico gihugu ibabuza kudandariza mu icungararo yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura yahiye iratokombera mu 2013.
Fashino hari adutunze niho twakora karashyo kabana
bakatubwira ko akazi kabuze dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikire naho batatubuza n'inzara yonyine izatwiremera.
Aba ni bamwe mu badandaza bahora badandariza mu icungaroro yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu Burundi. Leta isigura ko yababujije kuhadandariza kubera ikibazo cy'umutekano. Turaza kubigaruka ko muhijya nino ku isi naho Urusiya bwazindutse buragaba ibitero bikaze mu burere butandukanye bwa Ukraine navyo twabiteguye. Mu yindi migabane naho agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel karabandanya, izo mpande zahanahanye imbohe z'intambara ido n'ido ni mukanya. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ukraine yazindukiye mu rusaku rw'amasasu n'ibitero by'indege z'intambara zitagira umudereva drone mu Gifaransa. Urusiya bwagavye mu burere butandukanye bw'ico gihugu. Abantu batanu nibo Ukraine itangaza ko bakomerekeye muri ivyo bitero vyasambuye inyubakwa z'ababa 200 zirimo 77 zo kubamwo. Ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu muri Ukraine uvuga ko ivyo bitero vyatumye umuyaga nkuba ucika mu bice vyinshi vy'igihugu. Abategetsi ba Ukraine bakavuga ko ibitero Urusiya bwagavye ku butaka bwayo uno munsi kwa gatandatu bikomeye gusumba ibindi vyose Urusiya bwayigavye ko kuva intambara hagati y'ivyo bihugu itangura. Ukraine ibandanye ivuga ko yakoroye indege z'intambara 74 muri 75 Urusiya bwifashishije mu kwigaba ko ibitero vy'uno munsi. Umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yemeza ko 66 muri izo ndege zarasiwe mu kirere c'umurwa mukuru Kiev n'imicungararo yawo. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kubona Urusiya bugaba ibitero nk'ivyo ku munsi igihugu ciwe cibukira ko ibihe vy'inzara ikaze vyayisesereje kuva mu 1932 kugera mu 1933 igahitana imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu ari ubukozi bw'ikibi butagira izina. Yagize ati n'ubunyamaswa abategetsi b'Urusiya barishimira kuba bashobora kwica inzira karengane atakinya. Mu minsi yaheze Ukraine yageranije ico kiringo c'inzara yahitanye imiliyoni ziri hagati ya 2 na 5 z'abanyagihugu bayo nico yita agasomborotso iri kwikogwa ko n'Urusiya. Ukraine n'ibihugu birenga 30 mwomenya ko bifata ico kiringo c'inzara yo mu 1932 kugera mu 1933 ciswe Holodomor nka genocide abasoviet bakoreye abanyagihugu ba Ukraine. Ahariko Urusiya bwo buvuga ko abita ico kigoyi genocide bibesha cane kuko kubwi Urusiya hari n'abanyagihugu babwo n'ubundi bwoko bahitanywe niyo nzara. Duce tubandaniriza mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Abategetsi ba Israel batangaza ko uno munsi kwa gatandatu mu masezerano yo guhanahana imfungwa z'intambara na Hamas harekuwe abanyayisrael 14 n'abanyapalestina 42. Aba baje biyongera ku banyayisrael 13 barimwo abana n'abagore bafise imyaka iri hagati y'ibiri na 85. Abanyagihugu ba Thailand 10 n'umwe akomoka muri Philippines Hamas yarekuye ejo kwa gatanu n'abanyapalestina 39 bagizwe n'abagore hamwe n'imiyabaga Israel yarekuye ejo kwa gatanu nyene. Agahengwe k'intambara k'iminsi 4 izo mpande zatanze katanguye kubahirizwa ejo kwa gatanu. Muri iyo minsi 4 y'agahengwe vyitezwe ko muri rusangi Hamas isubiza Israel abanyagihugu bayo 50 Israel nayo ikarekura abanyapalestina bagera ku 150. Israel yavuze ko imisine ya gahengwe yemeye izoza irayongera ko umusi umwe ku banyororo 10 Hamas yemeye kurekura barenga kubo yaribwirije kurekura. Umuvugizi wa leta ya Qatar yavuze ko yizeye neza ko ashobora kubone kandi masezerano hatuma imbohe z'intambara ziri muri Gaza zirekugwa ku bwinshi. President wa Amerika nawe Joe Biden yagize ati amahigwe n'ivyo yuko ikiringo cha gahengwe congerwa imisi ni menshi. Biden yavuze ko abanyagihugu ba Amerika bataramenyekana irengero muri iyo ntambara harimo abagore babiri n'umwana w'imyaka 4 ntigeze atomora nimba abo banyamerika baburiwe irengero bari mu ruhande rwa Palestina canke kwa Israel. Amasezerano yagahengwe hagati Israel na Hamas ahagarikiwe na Amerika, Qatar na Misiri hazotuma imfashanyo zishobora gushikira abanyagihugu bari muri Gaza. Ibi bivugwa n'ishamwe gishinzwe gutabara imbabare ku isi Croix Rouge. Hagataho I Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza uno munsi habereye imyerekano y'abashigikiye Palestina. Bivugwa ko iyo myerekano yitabiriwe n'abaharugwa mu bihumbi n'ibihumbi, abapolisi bagera ku 1,500 bari barungitswe mu mabarabara atandukanye kugira ngo bacungere umutekano bongere barabe ko atamajambo canke ivyapa bishigikira umurwa Hamas bafise. Ubwongereza twibutse ko ufata Hamas nk'umurwa w'iterabwoba. Ngiro wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yashibije imibonano n'amanama yari afise no musi kwa gatandatu kubera ibicurane agwaye. Vatikano yatangaje no makuru ivuga ko Papa Francisco atarembye ibicurane afise bisanzwe cyane. Kwa gatandatu Papa Francisco niho uwundi akorana amanama n'abakozi batandukanye b'Vatikano, ni nawo munsi yakira ko abatandukanye baba bakeneye gukorana inama biherereye imbona nkubone na Papa. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 Papa Francisco yasibije umubonano yari kugirana n'umukuru w'Abayahudi ku mugabane wa Buraya hamwe n'ijambo yari kuvugira muri uwo mubonano kubera inkorora yari afise. Inyuma y'amasaha make uwo mubonano n'umukuru w'Abayahudi I Buraya usivye, Papa Francisco yamara yabonetse afise inguvu mu nama yagiranye n'abana bato. Papa Francisco amaze iminsi agoyagoya. Mu kwezi kwa gatandatu bamubaze mu nda, ico gihe yamaze iminsi 9 mu bitaro muravyihuka. Inyuma yaho yagiye araboneka afise utuguvu anahumuriza abamugirira impungenge. Bitekanije ko Papa Francisco azo kwitabira inama igira 28 kuhindagurika ry'ibihe izobera I Dubai kuvigenekerezo rya 30 ku kwezi gushika kugira 12 ukwezi kwa 12 kuza. Kukiranga minsi ciyo nama n'abazo yitabira biboneka ko Papa Francisco azomarayo iminsi 3 gusa aho azokorana manama n'indongozi z'isi. Ano makuru n'ayandi abagezeho hirya nino ku isi mushaka kuyangira kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tutatuja mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahikaze n'icyo bakunze bishu rya America. President w'Urundi Evariste Ndayishimiye arongo y'utwigoro twubuhuza mu kugarukana amahoro muri Congo, hasaba bagenzi biwe kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitoroshe na gato. Yara yabivugiye mu nama igira 23 y'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC yabereye Arusha muri Tanzania. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko igira 23 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivu n'abansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye catwaye umwanya munini nk'uko babishikirije n'ejerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Uwo muryango niwo wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufasha za leta ya Congo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'ico gihugu. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Jean-Pierre Bemba umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Congo asanzwe ari cegera c'umushikiranganji wa mbere yabigaruse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice byo mu seruko bw'igihugu aho abantu barenga miliyoni 2,400,000 bataye zabo turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo kandi turazi ko bishoboka ikindi twizera nuko vuba tugiye kuronka amahoro kandi nibyo kuko abanyagihugu nta kindi bashaka atari amahoro hanyuma tuje mu matora atekanye ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga umukuru w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ivyo bice bimwe intambara mu ntare ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo umukuru w'igihugu cha Burundi naho yarangije kiringo ciwe mwutwara uwo muryango wa EAC yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri ico gihugu Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitorosha na gato
Regional peace, security, political...
Ati tubwirizwa guhagararira amahoro umutekano ukubaho neza intwari bereye n'agateka kazi na muntu hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha abagenzi bacu muri Congo kugarukana amahoro aho yahungabanye ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose gisigaye nimushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushikwe ko muri Congo amahoro asasagare yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi no mu karere arenegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare c'akarere ka EAC atawucegamiye ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe mu zihanganye arigo igihugu ca Congo ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23 umuvugizi wawo Wiringoma aheruka kubibwirijwe ijya Amerika ko hari n'abasirikare b'abarundi benshi basize ubuzima abandi bagafatwa mpiri ibi n'amasoko yijwe ijya Amerika yaravyemeje kuko yishikiye ku maziko y'umwe mu basirikare b'intwazangabo biciwe muri Congo Jewe nubabwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi pe harabapfuye batari bake bamwe baguye icicanga abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano siyo ntwazangabo yonyene yapfuye mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikro y'ijwi rya Amerika bonako ikibazo cha Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose ico gihugu kirimo Ismail Buchanan ahamagarira abegwa n'ico kibazo bose gushira imbere neza y'abanyagihugu
zirangabo zirakenewe ariko zikenewe mu buryo zagira ubushobozi bwo guhosha intambara iri muri kano gace abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba ahubwo n'ukureba ko habaye inzira y'ibiganiro ku buryo intambara yahagarikwa noneho bikajya mu maho bakagira ibiganiro n'ikibazo gishobora gukemuka ariko nyine kubera ko akaboko kihishe inyuma k'ibyo bihugu kiri muri bimwe bishobora guteza ibibazo muri kano gace kuko iyo habaye ibyo bibazo impunzi zirahunga ugasanga zigiye mu bindi bihugu bityo bigatera umutekano muke
umukuru w'igihugu cha Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango
member of the East African Community
ubu uwo muryango wa kare ka Afrika y'ubuseruko ugezwe n'ibihugu 8 bitatu muri byo ari byo Congo, Somalia na Sudan y'Epfo bikaba biri mu ntambara Pierre Claver Niyonkuru kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu Burundi kuva kwa gatanu w'indwi turiko turasozera nta muntu numwe yemerewe gukorera rudandazwa mu icungararo y'amabarabara yegereye ahahora isoko nkuru ya Bujumbura yahira tokombera mu 2013 abategetsi b'u Burundi bavuga ko ari ngingo bafashe kwera ikibazo cy'umutekano n'isuku abegwa nino ngingo riraniga muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Ahangaha mu soko umuntu yaza yarera afatiri ya ngingo kuriya amerewe neza ntabwo azi amagorwa abantu bo ngaha hanze bagowe aha hanze hari ubukene
barabandi badushira turonderera ubuzima
iyo ni myidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko kandi ariho hari habatunze n'imiryango yabo ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikira bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ibicishije muri meri ya Bujumbura itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jumi Hatungimana kugenekerezo rya 22 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka rigatangura gushigwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 24 abahagaritswe nabahora badandariza ibintu byo kujya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baje kwihereza ahora bakorera twavuganye uko niko batwiganiye
twabyakire neza cyane natwe twasanga dukoranga hanya aho dusoko nkuru ya Bujumbura twese no hari adutunze niho twakora karasiyo k'abana
none aba bana bade ntaje guhangayika ngaha samara kujya mu isoko nkuru
aba bakenyezi twayaze nabo basigura ko bari batunze imiryango yabo abana bakiga kuri ubu bakabona ko ari kubavuna amaboko
bakatubwira ko akazi kabuze dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikira naho batatubuza n'inzara yonye nizatwiremera
banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umunwa wose uronka ibyujya umufuko wose uronka amafaranga bariko bayiburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
ngiye nkaronka ibyo bitanu ntegerezwa kujya bibiri ibindi bibiri nka bibika
ku gihugu cyene bumwe bubi ikira kibiharage kigeze ku 400 ikira cy'umuceri 500 benshi bahejeje amashuri babuze akazi bari ngaha mu ibarabara
ikindi bavuga ni uko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari guca ibereka ahandi baja gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akaba atahandi bafiseho kuja
iyo biba byiza bakaduteguza hano ukwezi kumwe cy'amezi abiri ama twingo yandi tubonera dukorera
abuvye n'ukuri natugira ikigongora abahandi yo dushira du
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye haho zisoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru c'amamodoka yunguruza abantu n'ibintu baje hirya no hino mu makaritie agize igisagara ca Bujumbura hari kandi n'amamangazina hakikije ibyo bindi bihakoregwa na cubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwarishije hamwe Oricom akaba ari no mubakurikiranira hafi kibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari gikorwa na kimwe gikoregwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
inyishu nyayo niyo gukubura isoko niyo nyishu ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu uranze ibintu nk'ibyo ingaruka mbi nshatibone kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe ico sibo bonye rero ni bakora abantu badaraza utwo tuntu bagashaka kubizaba amabisi bazoba twenyishu
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko icari gikwiye ari kwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakubugwa mu gukingira ubuzima bw'abantu kuko ibazo cabo bahora bahadandariza birukanywe Rufyiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye aho zisoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse ryerekana ko ari ikibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike gibonekeza muri ibyo bibanza abategerezwa gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajeje ibibazo by'umutekano mu standeri wa komine Mukaza ubujeje igipolisi mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'ubujeje uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara twobibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushika bakaba tabikogwa byo kuryubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriyeyo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali yabaye isubizo cyacu
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Bigenze bite?
Isi, iyi moteri tene nashima mu banduku.
Wasanga ibyo bavuga ku modoka zivuga atari ukuri koko?
Banani yo banasema ko suni ni mesi?
Hari abatavuga ko imodoka ziwanya ari mija y'ibisazirwa. None nange nabyiboneye.
Basi ni drawo kusema sezi bakataza kusema. Sofike reservang na kwa vide kabisa sai.
Kunyumvira prema. Ari ku shofe. Ngubu ntabwo ugiye kuneshigiye kubera ibintu by'ubuzanga. Esansi ijya kugushirira ureba hehe. Ni ibintu hagombye gusuzuma mbere yo kuhaguruka.
Basi na mie iko meni lisabya mubaya. Nilikuwa na kama tutafita kule mbele mina yalish.
Vum vum. Dore hari mbere hari station. Sans, ndabona tari na kure reka ngo fashe tuyisunike tuyigezeyo.
Eh, merci kabisa.
Zirusang nta kindi turimo atari umutekano muke gusa
none se mada uyu shoferi wabonye uteza umutekano muke
atari we ni bene wawe
ngo
vraiment na misi yatagi kunongera ku sunini
umviriza ndakubwiye ko bose ari cyo kimwe nta kindi baza atari kuza kugira ibintu by'iwacu baheza bagatangura guturimbe namangati bagatangura guteza umutekano muke mu gihugu
madam babari umva nkubwire sinemeranya nawe ku bintu urimo kuvuga rwose niba hari impunzi zivugo wenda zabaze kora makosa bivuze akabanyabugo bose ari kimwe hari izindi impunzi nyinshi nazo zitarabagize bana be rwose gushira mu gaciro wa muntu
aho sije nzabona barabakomesheje barabirukanye babasubije wawe
eh madame sikuganusha unyona mina favile bitoko nasema kwibi
ariko se madame kuva ngo nukunyonyoza imitsi yanyu reba nkuno mushoferi kuba twaratagisa gatwara abantu bose ndetse n'abanyarusangi barimo arabatwara uwo ntabwo ari umusanzu atanga ihani wanyu rusangi
oyo ndakurahiye aho wosanga yigire ngo ni impunzi y'umunyabugo kumbe ni inkozi y'ikibi gusa atakinda kora eh aribo aru bene wabo ari basa zabe umenga nutunyegere tuzunguruka hafi yubuke ipfu ntacho bamata
urachi
genda nkuko kurambuza no guhema egerayo
bigenze bite sekane koma na humeka na mata ubayiki mata
bona bibinonekana kama
bindi bikira yewe mata yewe yewe tatoe
yewe kama tai
Yo, imani shimwe aronge fungu ya maso.
Nikizunguzungu nyarisi.
Abari gishurize. Mada.
Bego mutwe.
Tuzu humeke neza mada. Mada urumva meza gute?
Jora kumari tansi yanje yaduze.
Pole sana.
Igi numuvu dukombese.
Birakunda kunshikira. Nagira makrize meze gutya. Negeza kujya kwa muganga byihuta. Nimuhumbagarira ambulance.
Madame
savye ubwo buranyije.
Madame
Terems.
Tukaita ambulance sai takawiya, eh?
Basi rero nimba mwanze kuhamagara ambulance. Basi ntwara wowe muri taxi aho.
Yo, nka isanse rimo.
Yambwiye ko nshobora gusubira kugira iyindi crise. Umfasha sinshobora gusubira kurindira akanya kanini. Aha ndarembye ntimubone uko. Umfasha shofe.
Sawa mama mina taka kusaidia, lakini ukumbuke kama ulikatana nipatia carburant.
Okay.
Kandi nifite.
Shofe, gose yarageza wirangagiza ibyo yakubwiye kuri bene wanyu bibugo. Gose azagera aho yumva ko ari amakosa gufata abantu bose akabashyira mu gatebo kamwe k'abantu babanyabyaha. Ibyo bintu ntabwo ari byiza azagera habyumve rwose. Mubare rwose ntawe ugira ukunda ageze yagize nabi.
Shofe, nukuri fata essence yo shurukeneye. Hari kumfashe unyarukane kwa muganga uzobukoze.
Sam, misedi nsedi tukamise yangari.
Cyari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi ry'Amerika twandanirize mu Rwanda hose ntare inkuru ya Gasabo mu gisagara cha Kigali yaraye yanse kwakira ikirego cy'abashumba batandatu bipfuza ko Apotre Paul Gitwaza irukanwa ku buyobozi bw'ishengero Zion Temple yashinze Asumta Kabuyi aratubwira iby'urwo rubanza.
N'umwanzuro ujutesha agaciro byasabwe n'abashumba bari mu bashinze itorero Zion Temple basabaga urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo kuko bemeza ko bamwirukanye. Abapastori batandatu bari banditse ni Bishop Claude Jessa, Diodone Vuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya, Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu. Icyemezo cy'urukiko cyasomwa baregwa n'abarega nta n'umwe uri mu rukiko. Naho kandi byari bimeze ubwo bitabaga urukiko bwa mbere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11, nabwo yaba baregwa ndetse n'abarega nta n'umwe wagaragaye mu rukiko usibye abunganizi babo. Urukiko rwafashe umwanzuro ku nzitizi yari yazamuwe n'abahagarariye abaregwa aribo Paul Gitwaza n'ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB. Abunganira abaregwa bavuze ko abashumba batandatu bari inyuma y'icyo kirego batabifitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere za Zion Temple uyoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba atari we watanze ikirego. Bavugaga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Gitwaza. Abunganira Gitwaza bumvikanishije ko ari we muyobozi wemewe. Bavuze kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba aribyo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya. Izi nzitizi nizo umucamanza yaciriyeho urubanza kuri uyu wa gatanu maze urukiko rufata umwanzuro uvuga ko ikirego cyatanzwe n'abapastori batandatu kitakiriwe. Navuganye na Pastor Twizere Jean Baptiste umuvugizi w'itorero Zion Temple ambwira uko bakiriye iki cyemezo.
Umwanzuro twawakiriye mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere twadushimishije kandi tunashimira Imana kuko niyo itanga ubutabera bwuzuye kandi ku gihe gikwiye. Icya kabiri dushimira ubutabera bw'u Rwanda. Icya gatatu dushimira Leta y'u Rwanda kuko yahisemo kugendera ku mategeko kandi igatanga ubutabera bwuzuye.
Hari gahunda mufite yo kuzongera gusubira na bariya abantu wenda ngo nk'abantu b'Imana mwongere mwe mwabana neza nk'uko byahoze?
Nicyo cyifuzo cyacu. Abana b'Imana bagomba kubana neza kandi bakabana neza mu bihe byose. Turabasengera kandi twifuza yuko abantu bajya mu ijuru twajyana mu ijuru. Uruhande rwa kabiri ni urw'amategeko n'umuryango. Iyo umuntu yakuye mu muryango akagenda ni ukubanza kwihana. Icya kabiri ni ukongera gusaba kuba umunyamuryango kuko iyo watakaje umunyamuryango biba bisaba yuko wongera gusaba kongera kuba umunyamuryango. Icya gatatu ni ugusaba imbabazi umushumba mukuru akaba nawe mubyeyi wa minisiteri.
Ibyo babikoze bakongera mukongera mukabumwe nk'uko mwahoze?
Babikoze twa bakongera bakaba abanyamuryango ba Authentic World Ministry ba Zion Temple kandi bakabaho n'ubusabane.
Nagerageje kuvugana n'umwe mu bavoka kandi bahagarariye abareze ntifuza gutangaza amazina ye gusa yabwira Ijwi rya Amerika ko batarasobanukirwa neza umwanzuro w'urukiko kusibye gusoma ko ikirego kitakiriwe ko bataramenya niba inzitizi zose zatanzwe n'uruhande rw'abaregwa aribo Gitwaza Paul ndetse na RGB zose zaremewe n'urukiko. Uyu munyamategeko utashatse ko dutangaza amazina ye ndetse n'imyirondoro ye yasobanuye ko hari inzitizi zatanzwe zitari zoroshye gushyirwa mu bikorwa. Nk'ababunganira Paul Gitwaza bavugaga ko mbere yuko abo bapasiteri barega bagombaga kubanza gutakambira inzego mbere yuko bajya mu nkiko. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ibi bitari gushoboka kuko batari gutakambira RGB isanzwe ifite mu nshingano kugenzura amatorero kuko ariyo yabangamiye umwanzuro wo kwirukana Paul Gitwaza bityo nayo ikaba iregwa. Umunyamategeko wunganira abarega yasobanuye ko kugeza ubu barindiriye kubanza kubona kopi y'urubanza bakamenya niba bazajurira cyangwa se bazatanga ikindi kirego. Intandaro yatumye abashumba bo mu itorero Zion Temple bagana inkiko itangirira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ubwo abashumba batandatu bishyize hamwe bakandikira Paul Gitwaza bamumenyesha ko akuwe ku mwanya wo kuyobora Zion Temple. Mu mpamvu zatanzwe abo bashumba bagaragaza ko Paul Gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero. Icyifuzo cyo kwirukana Gitwaza ariko nticyashyizwe mu ngiro nk'uko byifuzwaga ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwavuze ko ibyakozwe bisanzwe binyuranije n'amategeko. RGB yavugaga ko abirukanye gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Amakuru n'ibiganiro byose by'uno wa gatandatu byateguwe byongera bishikirizwa na Diane Nininahazwe. Mwari kumwe kuri mikro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza umunsi mwiza wa gatandatu.